Aba mwumva nabantu baje kugira imyerekano I Washington DC turi kumwe na Thierry Uwamahoro umwe mu bateguye iyo myerekano batubwira ico iyo myerekano igamije n'igituma icyatumye mugira imyerekano
afite nuko avyumvise abarundi bari kubaragenda ngaha Washington DC bako barimba ngo twishakira amahoro twishakira ubumwe mu cyongereza bati we want peace no more killing amahoro aze ntihagire umuntu n'umwe asivugira namwe bati bagusinzikazwa kwajeregira ngo tera kamo leta y'u Burundi n'abanyepolitiki bo mu Burundi kugira ngo barabe ukuntu mu Burundi kicuka kibi kimaze igihe cyo hava baganire maze agatakaze mu kubahirizwe amahoro agaruke mu gihugu
mwitegereje abo mwari mwiteze ibitigiri mubona mwashoboye kubaronka canke hari abatashoboye kuza kubera imvura
nivyo hari abatashoboye gushika ngaha kubera imvura nako imvura ari nyinshi ariko urahavye hari abantu barenga ijana bari ngaha bavuye mu mahita ya kure nka za Maine bamaze amasaha 12 mu nzira bavuye za Michigan Ohio Kentucky abo bose baje ngaha kugira ngo bifatanye natwe biratunezereye twabakiriye biratunezereye rwose
n'ubuhe butumwa mushaka gushikiriza
ubutumwa nshaka gushikiriza nuko twebwe ibintu tumaze iminsi tubona dusobanuye ibinyamakuru bihagari ku mutima bigiye ko bikwiye guhagarara abanyepolitike bakaganira bakumvikana Uburundi bwaraciye mu ngorane zisumba kure izo burimwe muri kino gihe n'ubu aho gatima kuganira kugaruka amahoro abantu bose botekanirwa maze gatya kazi namuntu kakubahirizwa ku barundi bose ataguca n'imice atamunzi atanya gufatanya gukira abarundi bose bakangana imbere y'amategeko
ni rya mbere imyerekano nk'indi ibaza ibaye Washington DC muri ibaza ko abo bari ko bitegereza ngaha ndabona turi ko dutera tuja ku nyubakwa y'umukuru w'igihugu wa Amerika ubutumwa hari ubutumwa muza gushikiriza
turafise n'ikintu cyitwa memorandum tuzorungikira leta ya Amerika leta y'u Burundi na Kongere yo ngaha muri Amerika n'ubutumwa hanini bwo ingera Amerika bashobora gufasha abarundi maze bakaguma mu nzira ya demokarasi mu nzira y'amahoro n'umutekano n'abategetsi b'u Burundi tuzobarungikira hanini n'ico n'ubwo butumwa bune dushaka gushikiriza
murakoze yari umwe mu bateguye imyerekano ngaha I Washington DC Thierry Uwamahoro
murakoze
uri mubaje kugira imyerekano ngaha I Washington wajuva muri ntara
naje mva muri ntara yitwa Maine n'ahantu kure cyane twagize urugendo rw'amasaha 10 turi mu nzira kugira ngo dushike ngaha kugira yuko twaje twiteguye kandi twaje tubise mu mutima
n'ubwo he butumwa mushaka gushikiriza
dushaka ko abarundi igihugu cha Amerika n'abarundi bose igihugu cha Amerika cyo dufasha kugira ngo umutekano ugaruke mu Burundi amategeko akurikizwe mu Burundi nijo dushaka gukurikiza
murakoze ngo tubwire ntara mwaje muvamwe
tubona naje nzananye muri Chicago
Chicago
yego
hari abandi mwazananye
koze n'abandi bashika batanu ba
eh icyabazanye muri imyerekano ni ikihe
twebwe twaje tugaragaza umubabaro dufise w'amaraso yirwa araseseka mu Burundi kubera ubutegetsi bubi buhari hanyuma kandi twaramaze gutegera twebwe turi hamwe aho tubatutsi ubwo kugo se buri ngaha twategereye yuko ibyo byose bayitwaza ari ubwoko canke amacakubiri no kuvuga nibiraro byugira ngo basumire ijyanda yabo bashobore kushika ku butegetsi gusa twaje rero kubyiyamiriza twaje gusaba yuko boha amahoro abarundi kandi bagahagarika niyo genocide twumva bari kubarategura
imvura muri baza ko hari abandi mwamiteze nk'ibitigiri witegereza ubona mungana gute
cyangwa ni igitigiri kirahagije uretse ko nabandi baguma batelefona ko bariko baraza bava mu mihingo myinshi kuko hari ingendo nyinshi tumara amasaha mu nzira hari abatashoboye gufata indege mugabo baza n'imiduga y'abacanke bakaza n'amabisi barabandanya rero baza n'ubu igitigiri ntikirahera gushika ariko turizigiye ko baguma batse ko dufise urunani dufise gushira hamwe turiko tugwanira amahoro nta kindi kintu dushaka ko Burundi bwacu bwogoroka chaka ku Burundi bwacu buba ubwamata nubuki uko byamiko twabisanganye basokuru n'abasokuruza iryo ragitwaronse dushaka ko rigaruka tumwane usubirane tube mu gihugu aha ababyeyi babyara bagaheka aha abantu barima bagasoroma
murakoze ngaha imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ngaha muri Amerika abarundi bagize imyerekano uno munsi niho barangirije twatwiri kumwe na Methode de Kumana ari mu bateguye imyerekano ishyiramo ryanyu yitwa ngo
Engaging for Action in Burundi biraturaba
mwitegereje uko imyekano yagenze murayiheraheje mwashimye abitavye cyanke ntimwaronse ibitegire mwamiteze
twashimye cyane cyane gose kuko ntivyoroshye tufise imirimo myinshi twitwagomba kuzoronka benshi ariko cyane cyane gihambaye nishaka tugira tuti iyi ni intango abandi hayima tuzobarya kara kumwe baronka kanya ko kuza haje igitigiri ko mure cyoba nk'icya gatatu bya bine byabo twari twiteze barakwiye
byagize uruhara
ego bihe byaciyemwo ariko cyane cyane ningene abantu bava kure na kure kandi kumure bamwe bataramenyera kumure kuza barita bakamo nkuko ingorane ishobora kuhaba ko kuja hamwe kugira ngo baje mwibarabara berekana kababaro umva ni kigwa turiko turatangura gutanga
imbere yuko abaje basubira mu bice baje bavamwo niki he mukuye ngaha
cyane cyane yuko nukuri karya kamo bamwe yamwe mu Burundi batera nka zijya za Apro de Hache canke ayandi ma association arabivyerekeye agateka ka muntu canke barya badaharanira ibyicaro bya politique natwe turi nka barya umugabo tugakorera hano muri America tugira tuti Burundi nibuve mu nzira z'umuryano mu nzira z'impari nibicare hamwe maze bakira Burundi ku ntambwe yo gutera abaje imbere aho kwama mu ndyane no kutamenya icyo ejo buca bituzanira
mwavuze ko ari ubutumwa muza gushikiriza leta ya Obama ngaha muri ubwo butumwa mwoducira ku mayanga ibyo muza kuvugamo
ibikuru turazi ko babizi nkako kanatsinda nk'uwitwa Russ Feingold niwe yagize ati ibyo mbona muri aka karere k'ibiyaga binini bisa n'ibiteye amakenga byinshi barabizi mugabo urumva Burundi twa burekera abanyamahanga kugira ngo baba ari bo badukebura twebwe rero tuzobashimira yuko bamaze gutera ko kamo abatwara Burundi kugira ngo ntibica amatwi bamenye yuko ibiriko birakogwa ejo bashobora kubibazwa igihe batogira icyo bagize erega hajya imbarutso ntiba nini kugira ngo byononekara byononekare umuntu n'ukuzitira atoronegwa twebwe ntitwashaka ko amazi abanza kurenga inkombe imbere yuko hagira igikozwe tuzobashimira rero twongera tubasaba ko bobandanya baje inyuma y'Uburundi mu byerekeye kubashyigikira mu kugateka ka muntu kagasonegwa gusumba bakanabaha n'ibyigwa cyanke bakabashyigikira babibutsa n'amasezerano bafashe kugira ngo bagendere kuri yo
urakoze yari Méthode Ndikumana ariko bateguye imyaka y'abirengaha i Washington DC yo kwiyamiriza ubwicanyi n'icyo uzajya gateka ka muntu mu Burundi
urakoze nawe.